bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ye ibiganiro by'uno mwanya bigizwe ahanini n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko watangaje kutazorungika indororezi mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi hazo bari genekerezo rya 17 kuno kwezi muti umurwujeje gutunganya amatora seni mu Burundi bivuga kwiki kubgabo nta na kime kizopfa
abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi bisigura iki bisigura ko badatumiwe ata kishibere mayo bise ico kiratomoye
nuko rero iyo nkuru turaza kuyigaruka ko tubafitiye n'izindi zivugwa mu gihugu cy'u Rwanda mube hagufi ya maradio yanyu. Ako muhundire mbanze ndabwire muri make ko perezida mushasha wa Sierra Leone Julius Maada Bio yatangaje ko amenye abanyeshuri mu mashure mato na yisumbuye bagiye kuzokwiga ku buntu nkuko yavyemeye igihe ariko ari yamamariza amatora mushikanye ku butegetsi. Bio yavuze ko iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro mwaka mushasha w'ishure uzotangura mu kucenda. Perezida Julius Maada Bio yatangaje kandi ko muri kazoza ka hafi azokwiza kabiri amafaranga leta ihaye igisa tatchindero hazovanwa ku bice 11 haje kuri 20%. Sierra Leone ni kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi naho gifise ubutare bwinshi mu butaka bwacu harimo na za diama. Ariko ica kabiri c'abanyagihugu bo muri Sierra Leone barenze imyaka 15 ntibashoboye kuja mu mashure nk'uko raporo ya UNESCO yo mu 2015 ivyerekana. Ico gihugu kiriko kirava mu bikomere casigiwe n'intambara kandi giheruka guterwa n'ikiza ca Ebola mu myaka y'2014 gushika mu 2016 ikiza cahitanye abantu 4,000. Hagataho ico kiza ca Ebola co bacasubiye kwica uyundi muntu umwe muri Republika iharanira demokarasi ya Congo. Amerika kuno wa gatanu yatangwe gushira mu ngino ibihano bijanye no kwiyunguruza muri Amerika kwa diplomate ba Pakistani aho batemerewe kugira ingendo zirenze ibirometero 40 hagati muri Amerika kuva kuri ambasade Washington canke ku bindi biro biri mu bindi bisagara ataruhusha barinze kubisabira. Ambasaderi wa Pakistan Washington Aizaz Shaudli yabwije ugi Amerika kwiyungingo atari nziza na gato kubwiwe abategetsi ba Amerika na Pakistan bari bakwiye kwicarana hama iyo ngingo bakayisubirako kuko atanumwe izokungukira. Ubushikiranganje bw'imigendranire n'amakungu muri Leta Zunze za Amerika buvuga ko ataco bufise buvuga kuri ico kibazo muri kino kiringo ariko biremeza ko bwari bwaramenyesheje Pakistan ko bufise ububasha bwo gufata ibihano kubijanye no kuyunguruza hagati muri Amerika kuba diplomate b'ico gihugu. Umushikiranganje wa Pakistan ku ruhande rwiwe ajeje imigendranire n'andi makungu yavuze ko bashobora gusubiza mu ndumane Amerika bidatevye mu gufata ingingo nk'iyo kwa diplomate bayo bari muri Pakistan. Imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Pakistan yatitutse mu mezi aheze ntari nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarikiye umuriyaridi urenga w'amadolari yahora ifashisha ico gihugu. Perezida Donald Trump yasiguye ko Amerika imaze guha Pakistan amamiliyaridi yarenga 33 y'amadolari y'imfashanyo ariko ko atana kimwe kirahinduka kuvyerekeye umutekano. Ijwi rya Amerika muratwumva mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri za shortwaves hamwe no kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turi no kuri Facebook ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze inshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi ibijwi rya Amerika umuryango wa Afrika y'ubuseruko atangaje kutazorungika indorerezi matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro mu gihugu c'u Burundi. Ayo matora ategekanijwe itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu. Rumwe bwa Afrika bwari bumaze kuvuga ko butazorungika indorerezi z'amatora ku rwego rwa seni mu Burundi nta kizopfa na gitonya. Rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha hatubwira ibindi kuri ino nkuru.
Ujeje ugisata cyo kumenyesha makuru mu muryango wa Afrika y'ubuseruko niwe yabitangarije ijwi rya Amerika. Obora Richard Otieno yamenyesheje ko umuryango uhuza ibihugu bitandatu utiteguriye kurungika umugwi w'indorerezi z'amatora mu matora yo kwemeza canke guhakana ibyirizwa shingiro mu Burundi. Obora yavuze ko uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko utari washize mu nteguro aya matora azo bitarike 17 z'uku kwezi kwa gatanu. Gutyo ko bidashoboka kuwo muryango urungika indorerezi zija kuraba ingene ayo matora azogenda. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko usanzwe ufise igisata cya politike ari naco gitegura indorerezi zija gucungera amatora abaye mu bihugu bitandatu byose bigize uwo muryango. Ibyo navyo no Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ubuheruka izo ndorerezi zagiye mu gihugu cya Kenya, imbere yaho zari mu Rwanda. Aho hose hari mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka uheze. No mu Burundi izo ndorerezi zari zimaze kujayo. N'umuryango w'ubumwe bwa Afrika warumaze kuvuga ko utazorungika indorerezi muri ayo matora hari ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Aho gutwara uwo muryango ambassadeur Moussa Faki Mahamat yabitangariza ku radio y'Abadage Deutsche Welle. Moussa Faki yavuze ko uwo muryango utazorungika indorerezi mu gihe ayo matora toba yubahirije amategeko ya demokarasi. Mu mpera z'ukwezi guheze ubutwara umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi seni mu nama yagiranye n'abanyamigambwe i Bujumbura yaragize ico avuga kuri ico kibazo c'indorerezi. Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko naho izo ndorerezi imva makungu zitoza atangorane.
Twe ababo hanze tubita les internationaux canke les régionaux. Abo hanze uyu mwaka uyumve neza wera wirabura usa n'umuhondo canke n'ubururu bazotumigwa na leta y'u Burundi. Twebwe tuzokwa kredita abo bita les observateurs domestiques, les observateurs nationaux. Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumigwa na leta y'u Burundi. Bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mwanyo bise ico kiratomoye.
Uwo mugwi seni watangaje ko gushika mu ntango ziyindwi atandorerezi nimwe mva makungu yari bwasaba uruhusha rwo kuja gucungera ayo matora. Yamara amashirahamwe agera kuri 39 yo hagati mu gihugu aramaze gusaba no kuronka uruhusha rwo gucungera ayo matora yo kwemeza canke guhakana ibyirizwa shingiro. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye kuri iyo nkuru yaduteguriye. Leta y'u Rwanda iremeza ko kubera ikibazo cya mikoro adahagije bigigoranye guhita ikemura burundu ikibazo c'ibiza gikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi. Iyo nkuru duca twigaruka ko mu kanya, ariko tubanze tunyarukire imurambya aho abakenyezi bo muri iyo ntara bavuga yuko batari mu nzego nk'uko bari babyipfuza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Murambya Fidelite Ishatse.
Munza gozo hasi zifata ingingo kibanza c'umukenyezi kirinywa muri iyo ntara ya Murambya kuba kuri mitumo 99 abakenyezi bari muri 3 gusa naye abakenyezi bakuru b'amazone ni 2 gusa ku 15. Kuba abakenyezi ari bake mu nzego zo hasi birababaza cyane bamwe banyagihugu abakenyezi babitura. Ndayize Joseline ahanyira gato y'abakenyezi bagenda no mugera wa sida.
Izo ngorane umwo mukenyezi agenda no mugera wa sida afise turazi yuko umukenyezi mugenzi we yomufasha gusumba umushinga ntahe kuko ingorane ziba ziherereye kuri ico kibazo c'umugera. Usanga hari aho umugabo atamutahura, hari aho usanga mu kibano bamukumira. Rero uwo mukenyezi arongoye abandi aca yereka ikibano ingene bobana kuko abo bagore baserukira abandi n'abantu bakunda kuronka inyigisho.
N'ubundi buzi mu ntara ikibazo c'abakenyezi kiri hasi. Mu bayobozi b'amashuri 159 harimo abakenyezi 18. Eka n'ubuzi bwe gukira intara abakenyezi b'imboneza twaganiriye bavuga yuko naho nyene intangwe ikiri ndende. Habona Imana Space Caritas atwashira mu gufatana munda kwa bakenyezi.
Ubuzi bwo mu ntara ni bwinshi cyane. Hariho bwo mu ntara hariho DPAE, hariho DPAE, inspection provinciale, hariho province sanitaire, hariho environnement. Mu buzi bwo mu ntara hariho umfasoni atwara eta civil haundi kugwego gwinara hundi mukenyezi ariho
ikibazo uyu mukenyezi nuko ugize amahirwe kuronshwa amabanga yakuwe asubizwa n'umugabo atankarero kikigo citerambere y'ingo n'imiryango CDFC aho mukenyezi yakuwe cisubizwa n'umugabo haheza amezi arenga 5 ubuce kiyo kabagitwagwa n'abagabo babiri Fidele ndayongeje arukimura niko bakenyezi bakangurira amahoro duhurikiyemwe mashira hamwe arenga 200 ahanya gataya kabakenyezi
ivyo byose biva kukwikunda kwabagabo byubahirijwe kuko naho baba bashize umukenyezi bahamukuye ntibashobora kwasubiriza ubundi mukenyezi akarorero ikigo CDFC gicahora gitwagwa n'umukenyezi ubu baragisubirije bagiha umuntu w'umugabo tubona ko batwatse uburenganzira bari kugumana umukenyezi wacu tukaguma twisanzuye
nizigimana asirasirukishira hamwe dushire hamwe gitaho agataka bakenyezi nk'intara ya Muramvya amenyesha ko iryo kumigwa riva hari ni kumigambye
je uko ndabibona amaposte yose bayagize ya politique bisigura ko utari mu mugambwe umenga nta kibanza afite aha mu ntara sinzi ko ari kubera umugambo uri kutegetse ari ukomeye cyane ubunye abakenyezi ni benshi cyane mugabo mwumvise ibitigira uko bingana birateye isoni
umuhanzi mukuru wa Muramvya w'intara ya Muramvya yagize icyo ashikiriza kuri iryo kumigwa ry'umukenyezi mu ntara yawe ya Muramvya
cyo ukunda kuvuga nuko icyo kibanza umukenyezi wenyene ariwe yobanza kuciironderera hanyuma abandi bakogerako yego utunenge dushobora kuba turimo hijya no hino bose mvuze yuko byose byera ngo de mugabo utwo natwe aho tugeza turemeye yuko icwi tuzogigiza imbere kugira ukosogwe
naho biri uko ibwizwa shingiro ry'u Burundi ryaba yikorera ko rubucanke iyo buca gyemezwa canke rihakanuwe mu matora twimirije hose harimo ingingo zivuga ko abakenyezi n'abagabo bangana imbere y'amategeko vyongeye muri amabwizwa yompi abakenyezi baronswa ibanza n'imiburi 30% mu nzego ariko ivyo bitigiri nkuko tubikora mu cigwa cakozwe n'ishira hamwe ry'abakenyezi bakuru mu gakomesha makuru AFJO mu 2016 byoherezwa mu nzego zijyo biciye matora na inzego ziba habaye kugenwa ntivyubahirizwa kaba nkako n'umuntu yaramuramvya bamusanye abakenyezi ni babiri kuri 5 ariko rero ihangira Burundi bwihaye nuko gushika 2025 mu buzi hazoba harukungana ko bakenyezi n'abagabo ibitigiri 50 kugira by'abakenyezi 50 kugira by'abagabo hagataka kugira ibyo bitigiri bije mu ngiro mu nama abahorikiye mu runa niko bakenyezi babakangurira amahoro bariko baragirisha mu ntara ya Muramvya ibyahavugiwe nuko abakenyezi bonye ubwabo bakwiye guhanya gataya kabo n'iryafite ingufu nyinshi bahabwa n'ubwinshi bwa
Famille urbaine et rurale. Twese biteza gusenyera ku mugozi umwe. Sibyo? Tugaheza tugashikana ijwi hejuru turi hamwe tugasaba. Tuti kandi nk'ibi mutabikoze natwe ariko tudashobora gukora. Ya majwi 52 aca siba gutora. Sibyo aca siba kubikorwa rusangi. Sibyo aca siba gukora iki n'iki n'iki none bica bigenda gute. Iyo umvirizo nguvu nizo mu fise mugabo ntiturazi fata ngo tuzigere gucyama tuzibere. Kifite mwabonye zana natu tubahe zana ni gucya.
Naho ibibanza mu nzego zifata ingingo ziciye matora ibitigiri 30% byubahirizwa mu nzego ku mitumba hoho ibyo bitigiri ahenshi ntivyubahirizwa mu ntera Muramvya Fidelite ishatse ijuru ya Amerika.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 73,025. 9,585, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,603. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda naho leta y'ico gihugu iremeza ko kubera ikibazo ca mikoro adahagije bigigoranye gukemura burundu ikibazo c'ibiza gikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake n'ibindi. Mu kiganiro ministre w'intebe Bwana Edouard Ngirente yagiranye n'abamenyesha makuru yavuze ko guverinoma y'u Rwanda izokomeza gukemura ico kibazo buhoro buhoro. Mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagira Ubusa yakurikiranye iby'ico kiganiro.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agaragaza ingamba za leta y'u Rwanda ifite ku kibazo cy'ibiza byakomeje kuyogoza igihugu cyose, ministre w'intebe Bwana Edouard Ngirente yatangaje ko ahanini ibi biza byatewe n'imvura idasanzwe yari yitezwe. Aravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye n'abaturage ikiriho ari ukureba uko abaturage batuye mu manegeka bahimuka bafite ubushobozi bakiyimura abakene leta ikabafasha. Imibare ya nyayo y'abashobora kwimuka mu manegeka kugezana n'ubu ntiramenyekana, kandi umukuru wa guverinoma aravuga ko ari ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro kubera ikibazo cy'amikoro adahagije ya leta.
Mu mafaranga tugira ya national budget aba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu hose tukabimura mu gihe gito bagatura heza, ariko nanone ku bushobozi bwacu uko bungana tugenda buri mwaka tujye umubare twimura. Ubundi umubare twari dufite ibiza byajungu bitari byagaragara kurabwe byazanye umuvuduko udasanzwe, twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari iteganyijwe kwimugwa muri iki gihe cyavuba. Ibyo twari twarabishakiye ubushobozi kugira ngo batubanze tubakuremo n'abandi tubanye tubimara mu ntege buhoro buhoro. Ariko aho ibiza bizeye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi tutakekaga kubera imvura yarenze urugero, hayisi abamanegeka yihutirwa gukemura iki kibazo yenda twese twese ko tuzabikemura mu myaka nk'ibiri imbere. Ariko icyo nabiza nuko aba nabona kubyiza abanyarwanda bose nuko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza, gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzabikoraho buhoro.
Ku baturage bakinangira banga kwimuka kubera ikibazo cy'imyumvire, umukuru wa guverinoma yashimangiye ko nta na rimwe leta izihanganira ko hari umuturage wabura ubuzima bwe kubera ibiza.
Twebwe buri buzima bw'umuntu tubaha agaciro, ntabwo tukumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibiza, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba urubyiruko. Twumva ko abanyarwanda twe twagombye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri aya mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe dukemura ikibazo burundu.
Muri gahunda yo gukemura ikibazo mu buryo burambye, leta y'u Rwanda iravuga ko yatangije kubaka imidugudu y'ikitegereza ahantu hatari mu manegeka. Gahunda izakomeza
uburyo ro burambye. Muzi ko hari gahunda yo gutuza mu mudugudu muzi yari isanzweho, ariko na IDP models murazizi uburi karere turimo kugenda tuzubakamo, ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu. Uko navuga nanone nuko ubushobozi bw'u Rwanda butaruni cyane kuko twazikorera umunsi umwe, ariko tugenda tuzikora kandi muri buri karere zirimo. Iyo gahunda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kandi nkaba nababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa. Icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye.
Ubusanzwe umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali uza mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye. Ku rundi ruhande ariko iyo bigeze kubiza, ubuzima bwa bamwe busa n'ubuhagaze kubera ikibaya cya Nyabarongo. Mu 2016 nabwo ibyihu biza byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abatari bake. Ikiraro cya Nyabarongo cyarafunzwe kubera ibiza ku buryo hari n'abamaze iminsi barara muri gare ya Nyabugogo. Icyo gihe ubutegetsi bwizezaga ko bugiye gukemura ikibazo mu maguru mashya na magingwa ya igisubizo kuri iki kibazo kiracyari mu nyigo, ariko bikomeza guca amarenga ko cyaba gishingiye ku mikoro make.
Icyo rero ni igikorwa gisaba amafaranga menshi, ariko noneho ntabwo ari amafaranga gusa, kinasaba inyigo ihagije. Icyo tudashaka nka leta ni ukuba twakora ikintu twihuse cyane kigapfa mu kwezi gukurikiraho. Turashaka ikintu kirambye kuko Nyabarongo izahoro nyine nk'uko bivuze, gituma dutunga igishanga tukarwanya isuri tukatuzinga ibyo bintu birarambye mu gihe kizamara igihe kinini cyane. Icyo gishanga rero cya Nyabarongo kirimo gukorwaho inyigo igeze kure, ndetse n'umushinga uzana amafaranga menshi cyane urateganyijwe, twizera ko watangira n'umwaka utaha. Gusa nyine umushinga nk'uwo niyo utangiye gukorwa igihe kinini, ariko twizera ko bitarenze imyaka ibiri icyo gishanga cya Nyabarongo kidakemuriwe ikibazo.
Kugeza ubu imibare ya minisiteri yita kubiza mu Rwanda iragaragaza ko kuva iyi imvura idasanzwe yatangira kugwa imaze guhitana abantu basaga 200 mu gihugu hose n'amazu abarirwa mu 10,000. Leta y'u Rwanda iravuga ko mu butabazi bw'ibanze kuri ibi biza bumaze kugendaho miliyoni zisaga 300 z'amafaranga. Hagati aho mu itangazo ryagenewe abanyamakuru dukesha ibiro bya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali Kigali mu Rwanda riravuga ko bwana Peter Vrooman ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kigali mu Rwanda yatangaje ko igihugu cye cyateye inkunga u Rwanda ingana n'ibihumbi 50 by'amadolari nuko uvuga asaga miliyoni 40 z'amafaranga muri gahunda yo guhangana n'ingaruka z'ibiza kubera imvura idasanzwe. Kugeza ubu ariko nanone haracyari ikibazo gikomeye gishingiye ku iteganya gihe ryamenyesha bya nyabyo umunsi ku wundi rubanda uko bagomba kwitwara. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali.
Rero nchuti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ku munsi wa gatano wa munsi tubahaho gutasha abanyu no munsi murumva ko tubatanguje ka reggae imyaka no munsi hariko haribukwa Bob Marley Robert Nesta Marley aho yashengera kwigenekerezo rya 11 kwezi kwa gatano hari mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 81. Abakunzi biwe rero tuza kubashyira mu turirimbo twiwe dutandukanye kugira ngo mushobore kumwibuka neza. Wa mbere duse ku murongo ashaka gutasha ni Pascal. Pascal ikaze ku ijwi rya Amerika. Pascal
Karame
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuba mumpaye umwanya wo gutasha.
Duga ku ijambo.
Ndatasha abavandimwe banjye bari I Burundi harimo papa wa Batisimu Gerinari Macumi uri muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Ngatasha no bita Aisha Kedeniz ari mu Kirundo. Ngatasha n'abagenzi banjye bari muri Kigali mu Rwanda. Ngatasha n'umukecuru utuye mu Bugesera. Abifurije ibihe byiza na weekend nziza.
Urakoze cyane rwose Pascal ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nawe ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Abarasta mu gihugu cy'u Burundi bahimbaje uno munsi mu gisagara ca Bujumbura basaba kurwaruka gwitaho iterambere rugashira imbere ibikorwa byubaka igihugu bakamirira kure abashaka kubasuka mu bikorwa bisambura igihugu. Uno munsi akunze ba Bob Marley bibuka igihe yapfa hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na 81. Turase kandi na Fidel. Ikaze Fidel. Urakomeye.
Yego turakomeye hano Nairobi iri imvura gusa imaze abantu.
Pole sana haraheze igihe iyo mvura ihavugwa ngaho Nairobi.
Yego.
None havugwa amakinga aho Nairobi gafite.
Hani sawa prema gusa nyine n'izo mvura zihita abantu usanga imihanda yononekaye n'ubwo nyine usanga Leta nayo ntacyo kinini ikora ariko hameze nabi urabona hari amatope prema hameze nabi.
No kwihangana n'ikibazo gibandanya kivugwa ijya nino si muri Kenya gusa ariko imyizurira iri kwiravugwa ahatandukanye ngira ni vya binda abahinga baca bavuga ko ari hindagurika ry'ibihe.
Yego kabisa.
Nuko rero Fidel ugashaka gutasha nde?
Je wenda kumpa ntashe abakongomani bene wacu. Sibagiwe abanyamakuru ariko cyane cyane ndakasha madame ukorera mu karere ka Fizi na ntumu habi ntambara nyinshi ariko ubu ndumva ko ari amahoro makeya. Ntashe madame wanjye yitwa Nantungane Jeli. Ntashe madame mama wanjye atuye mbwiye mu bibogobogo mu karere ka Fizi. Umuryango wanjye wose n'abatuye mu Rwanda n'abari I Burundi sinakubagwana gutasha cyane cyane munyamakuru nkunda cyane kuri Voice America Etienne Karekezi.
N'abantu
tuvuga ururimi rumwe, abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, amoko yose, ndabatangiye rwose, ndabakumbuye.
Urakoze cyane rwose.
Yego, namwe murakoze cyane, mwasubiye nawe ntabashe kuvuga.
Ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi.
Sawa, sawa, murakoze.
Usibye rero ko Bob Marley yahamagarira aba mwumviriza kuharanira amahoro, yari nabasaba kandi guhagurukira amateka yabo. Nkaha yaravuga ngo haguruka uharanire agateka canka amateka yawe uyagwanire. Reka tukumviriza. Tukibaza yuko weekend aho muri yatanguye muri ko murahimbaza neza. Sase na Nathanael. Nathanael
ndabumva.
Urakomeye.
Ndakomeye zingango.
Twe natwe turashima uherereye
bindi mu Zambia ni Zambia Lusaka.
Zambia Lusaka havugwa makinga ho Zambia ga Nata.
Na mi Zambia ni mbona.
Kumenga none ntutangamutse ka weekend ni karatangura.
Ah, ndatanga se niko nari njyana.
Nibwo warukiryama.
Nari njyana ngo niwo daruko mbwe telefone.
Nuko rero duga kwijamba utashe abushaka gutasha.
Kandi nakya utasha mama na papa bari mu rumonde. Ari navuka nyibose nawe twiganyira inga mu rumonde. Bonyana cha sinavuka ndikuminga nyizandi yanabagenda. Nabayizirije umunsi mwiza.
Urakoze nawe ugira umunsi mwiza. Tose kandi na Adelan, Adelan ikaze ku jogi Amerika na wewe.
Yakugirimana Diane ni nyehaza.
Ndakayigira na wewe ucuyigira Adelan.
Amen, amen, kabisa ko.
Nimore.
Acha nukuri ngahi ibu yengero turi ngaho turashima. Acha turakengurukira Imana kabisa.
Hama umvise kuno munsi bakunzi ba Boma le bakora mwibuka wewe haica kubarira.
Onza cheno girani bo. Jewe Bob Marley ndamwemera nk'umwe mu baririmbyi b'Abanyafurika bari bashoboye cyane gose.
Wo muri Jamaica.
Hanyuma nkagira nti ni ukuri ku bakunzi biwe n'abakunzi b'ibya rege, sinavuga ko ndi umukunzi wa rege cyane, muganda akunda abaririmbyi n'akazi bakora. Nkagira nti ahimbaza umunsi mukuru neza mu mutekano ntangere, ataguswaruka ataguswana hamisaye n'amahoro kabisa. Uwo munsi ndawuzi.
Urakoze
cyane rwose mu kwandikwa mu binyamakuru ku maradiyo nk'uko nyine muri ko murabikora. Ni ibintu wumva ko ari ibintu byiza cyane.
Nduga rero ku ijambo Adelan ucutasha wihuta kugira ngo duhave duce dusozera ikiganiro.
Reka uwa mbere notangura ntasha ni mwebwe nyine ntahaze mwasimye kunyakira co kimwe n'abo muriko mukorana mu buhanga bw'ivyuma na co cyane abajournaliste mwese mukorera radio y'iki rya Amerika muri rusange. Reka cyo mbona kandi abamenyeshamakuru bahoze bakorera radio nakunda cyane Bonesha FM, abo nabo hariho benshi bari inyuma y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aho nca mbona cyane gote umumenyeshamakuru nari nakunda cyane rwose yitwa Jojo Paparazzi, ni kuvuga Joe Cyber Karangwa. Ahari hose mvuge nti
urani
muheza gire bishoboke
ko urakoze
radio.
Urakoze cyane.
Ibanze sinabibagiye.
Urakoze cyane.
Tubana ngaha ku mutumba wabandanye.
Urakoze cyane rwose Adelan, ugira umunsi mwiza ngaho mu rumonge. Akari no kuri Adelan duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwakoze. Yakoze Macbill Yabero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Carlos yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe kuri mikro. Tuzosubire kuwa mbere nkaho twatanguriye. Ndabasigiye kano karirimbo Africa Unite ka Bob Marley. We are the
children.